bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamera na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri kumena Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mu mugambwe ipromna utemewe n'ubutegetsi bemeza ko amatora yo mu 2020 mu Burundi bishobora kugorana ko atunganywa neza
nuko ataguhiganywa abantu bangana bakiyari kuko ibwirwa shingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambo canke z'abigenga.
Uyu ni Charles Nditije arongoye umugambwe ipruna utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega avuga ko amatora y'umwaka w'2020 ashobora kugorana aradondagura tumwe mu turorero twivyo abona mu ibwirizwa nshingiro bizobubangamira ayo matora. Turabigaruka ko handi hatumwe hafi ya maradiyo yanyu. Akomaze ndabwire muri make ko Batalibani na Leta Zunze za Amerika barangije indwi y'ibiganiro barimo muri Qatar, ariko bavuga ko atantambwe ziboneka zatewe zigana ku twigoro tw'amahoro muri Afghanistan. Ivyo biganiro vyari bishimikiye ku bibazo bibiri: hica mbere gukura abasirikare ba Amerika muri ico gihugu, urundi ruhande rukemera ko rutazongera guha iterabwoba gukoresha ubutaka bwa Afghanistan mu gutera ibindi bihugu nk'uko vyashikirije n'umuvugizi w'Abatalibani. Sulay Shashen yavuze ko iki gice ca gatandatu ganiro cabaye ngira kamaro, akavuga ko intambwe zatewe zashikanye ku masezerano y'ibanze impande zibiri zumvikanye ko mu nama iheruka mu kwezi kwa gatatu. Intumwa idasanzwe ya Amerika muri ivyo biganiro, Zalma, yavuze ejo kwa kane ko amasezerano ya nyuma n'Abatalibani azoshika ku guhagarika intambara, kandi yemerera Abatalibani kuja mu biganiro hagati mu gihugu kugira ngo intambara ihagarare burundu. Ariko Abatalibani bo bifuza ko Amerika yemera ikongera igata tangaza umugambi wo gukura abasirikare muri Afghanistan imbere yuko ibiganiro ku bindi bibazo bizozana amahoro arama muri ico gihugu bitunganye. Intumwa za Leta Zunze za Amerika n'iz'Ubushinwa ejo kwa kane zarangije umunsi wa mbere w'ibiganiro vy'imisi ibiri bigamije gushika ku masezerano mu vy'ubudandaji. Ni mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump aza yamaze gutangaza ko ibihano ku matagisi vyamaze gutegurwa ku bidandazwa Ubushinwa bushora muri Amerika. Amerika itegekanya kongereza amatagisi kuva ku 10% gushika kuri 25% ku bidandazwa bifise agaciro k'imiliyaridi amajanabiri z'amadolari. Ariko Trump yavuze ko yaronse ubutumwa bwiza bwavuye kwa Perezida Xi Jinping buvuga ko ashaka ko bakorera hamwe. Bamwe mu bahinga mu vy'ubutunzi basigura ko mu gihe Amerika yokongereza amatagisi ku Bushinwa, ukiyongera ku butunzi bwa Amerika kwagaragaye mu mezi ane ya mbere y'uno mwaka gushobora gusubira inyuma hasi cane ku buryo bwo subira inyuma ica kabiri cabwo. Umuvugizi w'umushikiranganje w'Ubushinwa ajejwe ubudandaji Gao Feng yabwiye amenyesha makuru Beijing ejo kwa kane ko Ubushinwa butazigera buterwa ubwoba n'ikintu na kimwe, kandi yemeza ko Ubushinwa buzobandanya burwanira inyungu zabwo. Umushikiranganje wa mbere wa Cameroon Joseph Diongute ejo kwa kane yarashitse Ibamenda ku murwa mukuru w'intara yo mu buraruko bushira uburengero ivugwamo icongereza, atwaye ubutumwa ko leta yiteguye kuganira kugira ngo hatorwe inyishu y'intambara muri iyo ntara n'abiyonkuye. Ariko akasigura ko ukwikukira kw'iyo ntara bitari ku meza y'ibiganiro. Diongute yagize ati kiretse ko igihugu ca Cameroon kidashobora gucirwamwo ibice, Perezida wa Repubulika ariteguye gutunganya ibiganiro vyo gutorera inyishu icuka kibica politike. Kuva muri 2017 imirwano hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'intara zivuga icongereza bashaka kwiyongora no kwikukira yahitanye ubuzima bw'abaharugwa mu majana, abandi bashika 500,000 bakurwa mu ngo zawo. Urugendo rw'umushikiranganje wa mbere wa Cameroon muri iyo ntara rubaye mu gihe inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano itekana umubonano muri uku kwezi ku ntambara hagati ya leta n'abashaka kuyiyonkura ko muri ico gihugu. Radio Ijwi ry'Amerika isamera na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 0.35/31 ku mugoroba mutwumva kuri metero 19.22. Turi no kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umukuru mugambwe Pronaut Emmanuel n'ubutegetsi avuga ko amatora mu mwaka w'2020 adashoboka kubera icuka kiri mu gihugu n'ingingo zibwizwa nshingiro zitorohereza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu rwandiko rw'impapuro indwi Charles Nditije aheruka gushira habona yerekana ko ukuntu aramutse abaye ayo matora abatavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo bazoja mu nzego atabasha na buto yibazo babafise ufatiye ku kuntu ibwizwa nshingiro yubatse ubukandi ko umukuru w'igihugu azoba yemerewe gufata ingingo zose harimo gufuta amategeko atorwa n'abashinga mateka ukavyishakiye. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaracishije amaso muri urwo rwandiko yongera avugana na Charles Nditije.
Charles Nditije yemeza muri urwo rwandiko ko amasezerano ya Arusha yahumwizera abarundi bose ko baserukiwe mu nzego z'igihugu yahambwe mu ibwizwa nshingiro rishasha. Hari n'ayandi makenga asigura hano
nuko atagwiganwa abantu bangana bakiyari kuko ibwirizwa nshingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambo canke z'abigenga. Ingingo ya 99 yaravuga neza yuko kugira umuntu yitoze kwatwe kiwe aba yaravuye mu mugambwe haheze umwaka urenga. Ikindi kigaragara nuko ingingo y'174 isaba yuko abakandida bigenga kugira bashobore kuronka ikibanza mu nama nshingamateka bagasaba amananiza kuba baronse amajwi 40% mu ntara bitojemwo. Abakandida barungitswe n'imigambwe baronse amajwi 20% mu gihugu cose barafise uburenganzira bwo kuronka ikibanza mu nama nshingamateka. Nukuvuga urutonde rw'abigenga rufise amajwi 39% mu gihugu cose. Tuvuge kugoba mbere hari nkugwa kabiri mu nguvu barashobora kuba badafise n'umushingamateka n'umwe. Ibyo ni ibintu by'akamaramaza.
Iruhande y'ivyo Nditije asanga n'ububasha bwose nyuma y'2020 buzoba buri mu minwe y'umuntu umwe rudende umukuru w'igihugu.
Ikindi kigaragara nuko iri bwirirwa shingiro rishasha riha ubutegetsi budasanzwe umukuru w'igihugu niwe yica agakiza. Nkuru byerekeye ingena leta itunganijwe bakavuga cyane cyane yuko leta atabasha na bumwe ifise kiretse gushyira mu ngiro politike yashinzwe n'umukuru w'igihugu wenyine. Iyo ni ingingo ya 16. Ikindi kibabaje nuko umukuru w'igihugu aca afata mu gifusi tunatuna ingingo zafashwe n'inama nshingamateka. Ingingo y'2022 irerekana neza yuko itegeko naho ryo ryatowe n'inama nshingamateka umukuru wabonye ko ritamunezerewe acarishira mu kabati hezi iminsi 30 bicari ba imfaguswa mengo ntiyigeze ryigwa tungane bunywe yiwe kuko niwe yatwara ya nama kuru y'ubucamanza n'ita conseil superieur de magistrature n'abacamanza bakuru bakuru niwe abagena. Murumva rero yuko ari we yica agakiza.
Ariko Kazima Abdulla twari umugambwe ipedezwa mibanga siko abibona.
Turabura neza yuko amatora y'2020 azoba aho tumaze kumva mbere n'abavuga yuko bazokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Turamaze kumva imigambwe myinshi nitagiye mu matora y'2015 imaze kuvuga yuko uko bizogenda kose bategeza kuzoja mu matora kizwa shingiro canke ibwizwa rigenga amatora. Mu byukuri nta ntambamye niniya bifise yuko amatora yo kwizigirwa.
Uko kwizigirwa Nditije abona ko kudafashe yemeza ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bazoja mu nzego bazoba basana abo amaboko imugongo.
Abantu bazoba ari muri izo nzego bazoba ari ibishusho bagiye gufata imishahara kurya bigaragara ngenda bariko baragira umugambi wo kwasa n'abanywanyi biwe ari mu nama nshingamateka arafise abashikiranganji umugabo barica abanywanyi biwe barabanganza ntihagire uburyogora. Uravye ngena umutekano wifashe mu gihugu n'iterabwoba no kwica no kwangaza no gupfunga byongeye murazi uko kumigambwe tavuga rimwe na leta benshi abakuru b'amashyirahamwe agana inyungu za politike reka mbere n'abasirikare imenyesha makuru bose barangajwe ni iterabwoba rero ryerekana yuko atamidegembyo uzoshoboka mbere y'ayo matora reka mbere no mu matora abanyororo ba politike baruzuye ikindi cyerekana yuko ayo matora adakunda ni uko twatsiga tuti ibiganiro bihagarikiwe n'akarere ya Afurika y'ubuseruko iyo bibandanya twari kumvikana ngintwaro yohinduka ikaba intwaro ifata kibanza
Abduri we yerekana ibikenewe kugira ngo hategurwe amatora meza
abarundi bose abanyepolitike abajejwe intwaro abajejwe umutekano bo kwisunga amategeko ubwa kabiri turasaba abanyepolitike cyane cyane ko bokwirinda imvugo zikomeretsa abandi cya gatatu turasaba abanyepolitike n'abajejwe intwaro yuko bogira uko kwihanganiranira cyanyuma twebwe turifuza yuko huboneka uburyo imigambwe yofatwa mu mugongo mu bijyanye n'ubutunzi kuko uno munsi kumbure uravye ingwane imigambwe dufise fatiye ku bukene bw'abanywanyi bacu aho usanga kumbure tudashobora kugushika ku rubuga nk'uko twavyifuza
kuva mwaka 2010 amatora yagiyemo ingorane mu Burundi uwo mwaka runani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ya DCI kibirirwa yisokoyemwo habaye inzego zibanze gusa ruvuga ko yibwe mu 2015 naho abagwanya ubutegetsi bwa Gitega banse kuyajamwo basigura ku kindi kiringo cha president Nkurunziza gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD watsinze impaga inyuma y'imyerekano yo kuyamiriza ico kiringo n'ihirikwa ry'ubutegetsi vyaburijwemwo
Heroje wirikaneza arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho perezida wa Sena Bernard Makuza yasavye ambassadeur wa America Peter Ruman ko igihugu ciwe corushirizaho gushira imbaraga mu gufata abantu bateguye genocide ndetse n'abayikoze bagahungira muri America abategetsi babiri babivuganiye mu kiganiro bagiranye kuwa kane ibindi na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Nyuma y'ibiganiro byahuje Perezida wa Sena Bernard Makuza na Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda byabereye mu muhezo aba bayobozi babwitangaza makuru ko baganire ku mutekano ubukungu uburenganzira bwa muntu n'ibindi Bernard Makuza yabwitangaza makuru ku Rwanda rwiyemeje guhangana n'imitwe y'iterabwoba birimo FDR n'abandi bashaka kuruhungabanyiriza umutekano nk'uko Amerika nayo irwanya imitwe igendera ku mahame y'idini ya Islamu Islamic State umuyobozi wa Sena y'u Rwanda yasabye ahagarariye Amerika mu Rwanda ku gihugu cye ndetse n'umuryango mpuzamahanga warushaho kugira uruhare mu guhashya iyi mitwe kuko igira uruhare mu guhungabanya umutekano w'ibihugu
ariko nawe tumubwira ibyerekeranye n'imitwe nanone cyangwa se abantu bashyigikira iyi mitwe y'iterabwoba iri muri kano karere nta guhisha hari FDLR hari n'abandi bigamba ibikorwa by'ubusahuzi hirya no hino mu gihugu ibyo rero nibyo twamubwiye nabyo ko ntago ari ikintu umuntu yaceceka kubera yuko umutekano w'igihugu ni kimwe n'ukindi kandi umutekano w'igihugu ihungabanye uhungabanya nibindi ibyo rero nabyo ni ibintu twaganiriyeho mu buryo bwo kugereranya ibintu bishobora kugira ingaruka mu karere mu gihe umuryango mpuzamahanga udashatse kubifatamo icyemezo
Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda yanasabye uhagarariye Amerika mu Rwanda kurushaho gushyira ingufu zihagije mu gufata abateguye genocide n'abasize bayikoze bahungiye muri Amerika cyangwa se no mu Burayi mu rwego rwo kugabanya kw'aba bantu bakomeza kwidegembya.
Ikindi twanavuganye ni ibyerekeranye n'uko gushyira ingufu zihagije mu gufata no gushyikiriza ubutabera abakoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda n'abayiteguye bakiri mu bihugu by'iwabo ndavuga muri Amerika cyangwa se mu Burayi kubera yuko ni bumwe no mu buryo mu gihe genocide yabaye ntagire icyo wakora bwaba ari n'uburyo bumwe bwo kugira ngo ingaruka zayo batanga umusanzu wo kugira ngo abo bantu badakomeza kwidegembya bashyikirizwe ubutabera.
Ku kibazo cy'umutekano mu cyuvugwa muri aka karere u Rwanda rurimo Perezida wa Sena y'u Rwanda yavuze ko nta byinshi Amerika yavuze izagira icyo ibikoraho ariko hari ibyo Amerika yakoze byo kwemera gutanga amafaranga menshi kuwafata umucuruzi ukomeye Kabuga Felician ukekwaho kugira uruhare mu gutegura genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ambasaderi Peter Vroman wavuga ko mu gihe amaze mu Rwanda ashima byinshi rwagezeho ariko akagaruka cyane ku ntambwe yatewe mu bumwe n'ubwiyunge. Uyu muyobozi avuga ko igihugu cyafashe undi mugambi mwiza w'iterambere rikomatanyije kandi ridaheza. Abajijwe ku cyo avuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda, nta byinshi yashatse kubivugaho.
Again, I'm the US ambassador to Rwanda, so I won't venture any to make any comments about neighboring countries, but we certainly as
aragira ati nk'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, ndumva ntifuza kugira icyo mvuga kuri iki kibazo kireba ibihugu byombi, ariko mu rwego rw'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda twagiye tugezweho amakuru avuye muri guverinoma y'u Rwanda ndetse na perezida wa Sena hari impungenge yasangije u Rwanda rufite. Nk'umudiplomate mfite inshingano zo kumenyesha igihugu cyanjye iki kibazo cy'imipaka, ariko sinagira icyo nyivugaho nk'ikibazo cy'akarere. Amerika ifasha Leta y'u Rwanda cyane cyane muri gahunda y'ubuzima, ndetse ni nacyo gihugu cya mbere gifasha ingabo z'u Rwanda zijya mu bikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi nawe nyene arakenuye nkuri mwe ivugwa mu makambi mbere ko duca tubatahiriza abanyu. Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda muri site ya Rulinda zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo gikomeye cyo kubura amazi meza, ndetse muri bo zimwe mu ngaruka zikaba zatanguye kwibonekeza. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Iyo ugeze muri village ya 33, 35, 36 ndetse na 47, abatuye izi village bagutura ikibazo cy'ibura ry'amazi kuko uhura n'abana ndetse n'abagore bamanuka umusozi wa Rusenda, abandi nabo bazamuka bikoreye amabido y'amazi bavanye mu mugezi wa Rusenda.
Kuva mu kwezi kwa 12 umunsi wa bonane twavomye Rusenda kugeza nuno munsi tukinywa Rusenda, kubera turagenda ku ibombo, ibombo ryacitse kuva kera. Ntati yo twegwe mbere igihari no kuhaba ntayigihari tuvoma nyene ibizibenye nibyo tuvoma
ibindi bituri kubona ngo
yeah. Aya nyene nayo niyo tuvoma tukagenda ku numuti ntibakidushiriramo baratwibage no kudushiramo umuti
cyende mu village ya Transis nukuri ku mu village yacu nukuri abo nibanyaruko baze kubutuha amazi. Ivillage yacu na amazi tukunda kuronka tuvoma ngaha Rusenda tumesura muri Rusenda tukogereza amasani muri Rusenda tukagirana tukoga Rusenda tukonga tukayatekesha tukoga kandi tukagirana tukayanwa.
Zimwe muri izi mpunzi zituye muri site ya Rulinda zikoresha amazi y'uruzi rwa Rusenda ndetse nava mu misozi, zatubwiye yuko amazi azitera indwara zirimo impiswi iyo zayanyoye kuko atemberamo imyanda ivuye mu misozi.
Twahora tuvoma 33 ivomo yarazivye, ubu tuvoma ahantu mwibuye ahantu mu village ya 50. Mu village ya 50 uvomye amazi ukayanywa gatatu marari iki itangura kubira cyugwara marari kubera ari amazi mabi tutarinda kuyatekana yantazanana mu muhora mariba mu musozi hejuru.
None se hari abari bagwara kuva batangira gukoresha amazi?
Hari n'abahano bamwe barwara hara, barwara no kudaho.
Kubera iki kibazo cy'amazi kiri muri site ya Rulinda, usanga ari impunzi zija bukuruzi gwa Rusenda zikajya gushakira amazi yo kunywa muri village ya 6 yo muri site ya Rusenda, abandi nabo bagahitamo kuzinduka mu rukerera muri village ya 32. Niyo Kwizegwa Esperance no muri village ya 47.
Iyo tujye kuvoma naho utonze ukaza nka saa 11 y'ubuca ugasanga wo muri iyo village yatonze, wewe ntupfa ushikiriwe acaguma vomera abo muri iyo village wacaguma ku murongo wugira kabiri ntupfurosa amazi utahana amabiduko nyene nta mazi uronka. Natonze nka saa 11 n'inusu ubugire buce ndashikana saa 3 mvomye bidimwe naho nyene babanjishirize mu bamfu ya gasoro, utwo mbandose mba ntomboye tubari utwo kunywa njanja kuvoma aho mwibuye ayo guteka.
Umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda n'Ibizi Force yemeza yuko iki kibazo cy'ibura ry'amazi muri iyi site ya Rulinda gihari, ariko bakaba bari gushaka uburyo bakemura iki kibazo mu buryo burambye.
Ni kuvuga igihe cyose abatekinisiye baba bagiyeho gukora ry'amazi mugabo yarananiranye, ariko kuno mwanya bategura yuko bategerezwa kubaka ikiraro kuri uruzi Rusenda kugira bace bafatiraho n'igatiyo y'amazi kugira ikomere. Keshi iyo atiyo izitwagwa n'amazi mama abo basanga itiyo yacitse uko ubu mu Rulinda vrema abantu barahangayitse amazi ntibagira aho tuguma twishuza kuri hasere.
Twagerageje gushaka kumenya umubare w'abagwayi bashobora kuba baragwaye indwara zituruka kuri aya mazi mabi ya Rusenda banywa. Abayobozi b'ikigo nderabuzima cya Rusenda ntibawuduha. Gusa mu mezi ashize ishyirahamwe rya Croix Rouge ryashize umukozi ku mugezi wa Rusenda kugira ngo azajye ashyira imiti mu mazi izi mpunzi zivoma mu rwego rwo kuzirinda indwara ya korera. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Funny boy. The honor of God with this. Black chili. Nyega, nyega. Wetu mwanza nyega. Nyega, nyega. Nishushe mwanza nyega. Nyega, nyega. Wetu mwanza nyega. Nyega, nyega. Nishushe mwanza nyega.
Oya wa yo west. Joni patia komando. Nikupe champwezi. Mami unata ifando. Asa chokere. Mwendo akandanda. Nani anangwanda. Sani sokeze. Leta msangwanda. Nikazi endanganga. Hanya nivuta ghetto. Kapige bunduki. Hai bunduki. Ile nogopa centro. Michezo ya mbaruti. Ambaruti.
Nyega nyega. Nyega. Wetu mwanza nyega. Nyega nyega. Nishushe mwanza nyega. Nyega nyega. Wetu mwanza nyega. Nyega nyega. Nishushe mwanza nyega.
Nani kama mchaluo. Shepi ya Mombasa. Apendagi mpasuo. Ata kishinda basate.
Tepe tepe. Toto kama supu teke teke.
Komoro.
Kama keke. Nitefali pupa watemeke.
Dombolo.
Shaku shaku ya Masai.
Oh Masai.
Kama na chuma papai.
Oh papai.
Funika, funua, bandika, bandua, anika, anua, kanipa, chukua.
Nyega, nyega, wetu mwanza nyega. Nyega, nyega, nishushe mwanza nyega. Nyega, nyega, wetu mwanza nyega. Nyega, nyega, nishushe mwanza nyega.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu ni kakanya rero tubaha ko gutasha abanyu. Uwa mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Parfait, Parfait Cards.
Yeah.
Eh go uherere he Parfait. Mhm. Uherere he.
Nyamere muri Maputo muri Mozambique.
Mhm. Haravugwa makinga aho Maputo muri Mozambique.
Izuba.
Izuba.
Yeah.
Ni bihe by'izuba ahatari ha Kenya natwebwe mu misiri imbere nibaza yuko rigiye gutangura.
Yeah.
Mhm.
So natuza abantu bose barimo kumva radio.
Mhm.
Nabandi bose banzi bo mu Rwanda.
Mhm.
Yeah. Namwe abanyamakuru.
Yego. Urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza.
Ya namwe murakoze kuba mu maya kanya ko gusuza abantu.
Ugira umunsi mwiza.
Ya namwe.
Nyega nyega. Nishushe mwanza nyega. Nyega nyega. Wetu mwanza nyega. Nyega nyega. Nishushe mwanza nyega.
Nani kama mchaluo. Shepi ya Mombasa. Apendagi mpasuo. Ata kishinda basate.
Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Komoro.
Kama keke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo.
Shaku shaku ya Masai.
Oh Masai.
Kama na chuma papai.
Oh papai.
Funika, funua, bandika, bandua, anika, anua, kanipa, chukua.
Nyega, nyega, wetu mwanza nyega. Nishushe mwanza nyega. Nyega nyega. Wetu mwanza nyega. Nyega nyega. Nishushe mwanza nyega.
Oya pite karikete te. Katoto akashekete. Mwenye bilingete te. Ufunjaga na kete.
Oh sayweke. Aiweke iweke. Aiweke. Pitishe kwa chini. Aiweke iweke. Amiono ya kazi kazini. Aiweke iweke. Iweke
boja shakiti bobo.
Iweke iweke. Iweke
twende shaku kidogo.
Iweke iweke. Iweke
chuma magindi mi.
Iweke iweke. Iweke. Iweke iweke.
ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tose undi mu nywanyi wacu ku murongo wa telefone akazina kawe naho uherereye
bahita gatete jamere mu Rwanda aho bita Inyanza
gatete ngaho Nyanza haravugwa iki
Inyanza hari akavura kabisa
abandi Mozambique nawe ariko ravuga yuko akazuba kabateye cyane urumva ni bitandukanye mu hego bitandukanye
yego
gate tugashaka gutasha abandi uno munsi
bene tashiri wanje uri aho bita ivuye bitasha mine ndatasha umukobwa bita Ansira nawe uri aho bita Irubavu ndetse na mukuru wanje bita Mugoza Richard
Bose ukabipfuriza. Bose akaririmba kahe?
Bita bya mashoka bika igoroma bana.
Ako karirimbo muri kano kanya ntituza gusubura kukaronka ariko kwa gatano tuzogerageza tukakuronderera.
Yego.
Urakoze ubwire umunsi mwiza.
Yego namwe.
Amarina ya so
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Trafice na Estache ku yindi murongo wa telefone Estache kaze na wewe mwaramutse mwaramutse uherereye he Estache Bujumbura mu gihugu cyo Burundi havugwa make ugashaka gutasha abandi no munsi
Nae umuti ndataiki anwa yozi ibi bya Amerika hamwe n'abamenyesha makuru mwese. Natasha n'abye ibanje iyo bari ari imatana n'igiteka. Natasha wabatsiganye muri rizima ko dame darazaje su bari Kigali nka imirindo wa Yesu. Amwe no witwari n'amahera mu hezagiro.
Bose ugaca ubifuriza ikiga Eustache.
Eh, ubifuriza umunsi mwiza ugatanu.
Urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza ngaho iBujumbura.
Yego, nami murakoze.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota itarenga itatu turaza guha dusozereye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi hakaba hari ico mufise mushaka kudushikiriza mu biganiro vyacu bitandukanye muri twandikira kuri radio yacu @gmail.com hanyuma vya biganiro mudusaba vya byo mutubwira mwumva two hubura canke mushaka ko dukomereza ko muri twandikira kuri radio yacu @gmail.com ikiganiro ni wanyu mu ntara
Kereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ikiza yose nabiboneye muri wowe
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kandi no ngahaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze nshuti bakunzi kucumviriza yakoze Macbile ya Biro yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe tuzongere mu ndwi iza mu bindi biganiro bitandukanye ariko mu kurindira muze kumviriza ibiganiro bindi bitandukanye muri byo harimo muri isanga igice saha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice saha 12 amakuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari igice saha hamwe n'iminota 30 amakuru avugwa ku isi ako turaza kwibanda kuri Afrika mbira umunsi mwiza
wowe keeping fun and you know I never lie oh no 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 yeah hoya hoya ntakunwara ntakunwara shaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life.